naho abanyoro barenga 2000 barekuwe mu ntango z'umwaka 2017 ku bigongo cy'umukuru w'igihugu mabohero atandukanye yakibonekeza ibitigiri by'umurengera hisunzwe abanyororo yaragenewe kwakira umugwi w'amaho mu nama shinga mateka urabibaza by'ubutumwa yaragataye akazi na muntu waragendeye amabohero atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi kubagerekeza 2017 kwezi kwa kabiri gushika itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu hari mu ntumbero yo kuraba ashyirwa mu kigongo cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bigeze ikiganiro mu gwashize habona kuri uyu wa kabiri mu nama shinga mateka cyerekana ko basanze icyo kigongwe atakarusho kanini cyazanye mu mabohero Felix Niragira n'umukuru w'uwo mugwe
abashinga mateka barabonye ko atakarusho gashemeye iryo tegeko ryazaniye abafungwa kubijanye n'igabanuka ry'ibitigiri biri mu mabohero biraboneka rero ko abafunzwe bari mu mabohero ari umurengera nk'uko abayobozi bayo babivuga muri kizivyo nuko bica bigora kubatunganiriza ukubaho kwabo kwa misi yose
akarero imwe kuri rya mpimba y'imisaya ya Bujumbura niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abanyororo mu gihe hari hagenewe abanyororo 8 iyo bashinga amateka bahagendera hari hafungiwe abantu 3,021 ibohero rikuru ryo mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi rizubwira kabiri mu gihe ryari genewe abanyororo 8 abashinga amateka basanze hafungiwe abantu 1,005 naho biruko mu ntara rutana ibiro ryaho rifite abanyororo bari munsi yabo ryari genewe aho ni mu gihe abo bashinga amateka basanze hafungiwe abantu 1,005 mu gihe hagenewe 3 umugwi w'abashinga amateka bagendeye amabohero bashikirije mu cyo cegeranyo icokorwa mu ntumbero yo gutezurira amabohero
kugwiza no gushira mu ngiro y'abihano by'ibikorwa nyinguragihugu retrovident regional mu kibanza cyo gufunga aho hose amategeko abitegekanya
umushinganje w'utungane me Laurentine Kanyana yari mu n'amashinga amateka igisho cegeranyo cyashikirizwa umwe w'abashinga amateka bose akajya kumubaza ibibazo bamwe muri bo bagarutse kuri ibyo bihano nyinguragihugu biri umunyororo mushinga amateka mu mama karegwa
nagomba ndababasenya kubaha mushikiranganje iri tegeko riramaze imizi ritewe ku gikumu na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu mwoba mumaze kugira ubwo rutonde rw'ibyo bikogwa kugira ngo iryo tegeko rishobore kuja mu ngiro atangorane gutyo abarishira mu ngiro bamenye bati yari guhanwa n'umunyororo mugabo akwiye gukora igikogwa iki kunyungu y'igihugu
Emile Laurentine Kanyana yishuye ko ibyo bihano nyungura y'igihugu bitoroshye gushira mu ngiro murano mango
biro bigasaba inyigisho zidasanzwe kuko nitwaza kujya kupfa kubigira tuzobava dusanga icyo twagomba gukiza kidakize nkuko twabyifuza hariho n'ikindi kintu gikomeye cyane muratwara ntagira akaranga mu buzinga ugasanga abesha ngo jewe mva mu kibitoke ngo mva muri Bujumbura rirare ngo mva muyinga ibururi hehe haracyakenewe ibyo bintu byo kumenya ingene twidandisha abantu naho baba n'ingene tubakurikirana kugira ngo umuntu wa mukiri icyo gihano azoshobore kugikora naye ahandi hoho uzokimukira ejo acyaje guhindura akaranga mu ntara kuba mu yindi ntara ibyo bikorwa ntiyigera atonda kubikora bisaba rero imyitegurire idasanzwe
mu ntango z'umwaka 2017 mu bihe bamwamye haribonekeje ubukene bw'ifungurwa aho mbere bakora ku gihugu cy'u Burundi mu ntara umonge ubwo bukene bw'ifungurwa bwatumye haba igeregere y'abanyororo i Bujumbura Fidelite ishatse ijo rya Amerika.